راديو هجوي أمريكا. Juu ya Amerika yikuashikiliza, yigano vya jamii kwenye mukini ya Rwanda, Burundi mtukumi ya kumiongo migu fiasha tuwe vya kumetiro chumini chenda, nukumetiro miongiri nazuri, Murwanda mtukumi ya kuri FM, jana kane inche bitatu mwushara no kudu kuri kia kuri Facebook na YouTube, kuri radio ya chuno kuchiwanda ya chatu cha makuru huwezi tatu akaburungu radio ya chuno, dewa akaburungu koma. Mwiniweneza mshuti mweste na mwe wakonjiri radio Juu ya Amerika, mwikumu na Frederick Hundikije, ikaze mweste mchigani ilo mwisangu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bica muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro musanga cyo munsi twatumiye abaganga banonosoye ubuhinga butandukanye kugira ngo batubwire mu buryo bunonosoye bimwe mu bintu abanyagihugu bashobora gukora kugira ngo bagabanye canke birinde indwara zimwe zimwe, hamwe n'ibintu bashobora gukora kugira ngo bagume babungabunga amagara yabo. Umwe muri bo yanonosoye ijanye n'ubuzima bw'abigeme hamwe n'abafasoni birungenzi, aratubwira bimwe mu bintu byo kwitwararikwa cyane cyane muri ibi bihe z'indwara zyaduka. Naho muganga yanonosoye ijanye n'indwara ya diabete ari yo bita isukari, aratubwira bimwe mu bimenyetso byayo bya mbere, uburyo bwo kwirinda canke kugabanya ubukare bw'iyo ndwara yiraye cyane mu bihugu nka byose byo ku isi n'u Burundi urimo. Turi kumwe rero na muganga Gérard Ndayizamba akorera mu bitaro byo mu gihugu cy'u Faransa na Romandi, akaba yanonosoye uhinga ujanye no kwitaho abakenyezi hamwe na bibungenze. Muraho muganga Gérard Ndayizamba.
Ego ndabaramukije kandi ndanezerewe no kuhura na Dr. Nyandwi naho tukazine.
Murakomeye ngaho mu Faransa?
Ego turakomeye.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na muganga Joseph Nyandwi yanonosoye ubuhinga bwo kuvura indwara y'isukari diabete, akorera mu bitaro Kira biri i Bujumbura mu Burundi. Muraho namwe muganga Joseph Nyandwi.
Amaro neza cyane, ndabarabwije mwese ariko atumiriza, ndaramukije abatumire.
Murakomeye ngaho i Bujumbura?
Turakomeye, turashima.
Egome imbere gutanga ikiganiro ariko reka ndabahakanya kugira ngo mutwidondore mu buryo bukwiye. Reka mutagure kuri wewe Joseph Nyandwi.
Murakoze kujya mayibuzije. Nitwa muganga Nyandwi Joseph, nkaba nanonosoye indwara zivuye ku nkaburamubiri, ibyo twita mu kirimi cy'Igifaransa patologie endocrinienne cyangwa hormonale ku batumva cyane amatembe ndimi z'ikiganga. Muri izo rero hita ku isonga n'indwara y'isukari nizo, ariko hariho n'ibindi n'izindi ndwara nyinshi ziri muri ubu bukwe. Hamara rero kujya mwabibuze kujya ku bitaro Kira Hospital hano i Bujumbura, ibitaro byigenga benshi bazi muri make neza batarindi.
Yego, reka namwe Dr. Gérard Ndayizamba butwidondore.
Ego jewe ni kwa Gérard Ndayizamba Burundi aba mu Fransa. Nize ishuri rya kaminuza mu Burundi, hanyuma nzize ndakora hafi imyaka ine muri materinite y'ibitaro byitiriwe Umugani wa Rudoviko rwa Gasore. Mu nyuma yaho narabandanije amashuri muri kaminuza y'ireme mu Fransa. Imyaka itanu nahize yarampaye uburyo n'ubumenyi bwo gushobora gukurikirana abakenyezi bibungeze n'abatibungeze ndibagiye n'abibora kugaruka. Mu nyuma yaho narashoboye kandi kurondosora ubundi buhinga butandukanye, haba mu byo gufasha abagize ingorane zo kurondoka, haba mu gupima imbanyi ukoresheje bya byuma bimurika mu nda bita ekogarafi. Ubu naho nkaba nshinzwe muri masente nkoramo, aha muri Norvandi buhinga bumwe bita telemedicine, niwe umuganga ashobora kuvura umuntu ari kure akoresheje ubuhinga bwa none.
Ni byiza cyane rwose. Reka dutangure kwimirwa nyine muganga Gerard Ndayizamba, mutubwire igikorwa cyo kwitaho amagara meza abakenyezi y'abafasoni muri izo zose mudondoye cyifashe gute mu bitaro mukoreramo.
Ibitaro dukoreramo bifashe neza kubera ni materinite bita materinite nivotuwa mvuga iri murizi muzambere ariho ya mbere ya kabiri n'iya gatatu. Ya gatatu niyo ishobora gufata bakira nk'abana bavutse ataragera gushika ku mezi atandatu. Iyo materinite nkoramo rero irafite ubuhinga n'abakozi bakwiye kugira gishobora gukora ubuhinga bwa none.
Igitigiri cy'abafasoni babitura muri iki gihe muganga kingana gute? Hoba hari izahindutse kubera nk'ibiza tuzi kiza cyadutse cya corona virus bidashobora kuba byaratumye nk'abafasoni muhara muronka igitigiri cyabo kibagabanuka? Ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Ego abantu benshi bari bazi yuko mu mwaka wa 2020 hazovuka abana benshi kubera abantu benshi bari biyugaranye kubera umugera bari mwinshi bibagatiye kubera bijya bita konfinema zocugabanuka gutembera. Hanyuma rero bati bavuka abana benshi nuko siko byagenze, ahubwo ibyo bari barindiriye bya bita baby boom byahindutse baby flop niko twavuga hafi ku isi yose. Kubera
muriko muvuga ko abana bavutse ari bake mukiye
ego ni bake kandi sibora ya gusa uravye nk'Taiwan bagabanutse gushika kuri 23 kwijana, mu Rusiya gushika kuri 10 kwijana, na twebwe haheshe bwo mu ntango z'uyu mwaka twari gushika kuri 15 bagabanutse urumva ni hafi bose no muri Amerika.
Ariko abantu bari bibaza ko ahubwo nk'uko mwabivuze muri confinement urubyaro rwari guca rwiyongera, byo byatewe n'iki?
Abantu benshi bari batewe ubwoba na kazoza, kandi umuntu yovyumva byo bari iyo ikikiza kizodushikana. Ahubwo na 2021 ndabikifashe neza cyane, ariko ngira umwaka uzabizo watangura kugenda neza.
Ego reka namwe tubabaze Dr. Gerard Nyandwi, aho mukorera mu bitaro kira cyane cyane mu buhinga mwanonosoye mu kuvura indwara zitandukanye, tushimikiye cyane cyane ku ndwara y'isukari muri izo bitaro ubu muri iki gihe byifashe gute?
Murakoze cyane ku bijyanye n'indwara y'isukari haba mu bitaro dukoreramo kira cyane mu bindi bitaro. Nta gishasha uvuga ngo coba kiyongere ko kivuye kuri iki gita canke kuri uno mwaka muri rusange. Ni indwara isanzweho ihari cane ibereye, kiretse yuko hari hacari ibibazo by'ibihugu byinshi byo muri Afurika bijanye no kwivura, kubera ko ni indwara igoye, niyo tuza kuroha kanya kuyivuga neza isaba uburyo bwinshi. Ugaca usanga rero ino haba kicapugwa dasha abantu ntigifashe neza mu by'ubutunzi, ugasanga ikibazo cy'amasiranse nayo nyine atameze neza, abantu benshi batagira ubwishingizi bwo kwivuza. Ugaca usanga abandi nabo barafite n'imyumvire ikiri hasi ku buryo bivuza ahantu hatandukanye bakoresha
kirundi cyangwa ibya rumenyi shikaho rero bitura abaganga benshi bamaze gusindikara bafite ingaruka nyinshi ziva kuri diyabete haba ku mashigo ku mitsi mu maso n'ibindi bitandukanye ubwabo muri rusange uko dushoboye turagerageza gushika ubuya umuntu akora ibyo ashoboye
ibitigire mu bamufise nk'uko twabivuze indwara n'indwara icyo abantu benshi ku isi biharuro bishyirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu byerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abantu bangana n'umuriyoni n'igice bahitanywe n'iyo ndwara ku isi hose mu gihe abandi amaje ibihumbi miliyoni amajana na mirongo itandatu na gatatu bagendana iyo ndwara ya diyabete murasi ibiharuro mu Burundi by'abantu bagendana iyo ndwara
ku kintu kijyanye n'ibiharuro si kuri diyabete gusa ni ikibazo gihari mu bihugu byinshi byo muri Afurika nta biharuro dufise kubera ko nta byigwa bikora ku rugero rw'igihugu nko mu Burundi nta kigwa kijyanye n'indwara y'isukari ku rugero rw'igihugu kirakorwa naho dufite imigambi y'uko ubushakashatsi bw'amagara y'abantu n'abandi badufasha twiyumvira muri kazoza kagufi igihe kiza kizoba cagabanutse ko dushobora gutanga icyo kigo mugabo hari ibyigwa bimwe bimwe bigenda birakorwa mu bitaro bitandukanye yaba mu bitaro by'abigenga cyangwa bya leta cyangwa ibyigwa bikorwa n'abanyeshuri baheza amashuri y'ubuganga hirya no hino n'abigisha bo muri kaminuza mu mice imwe itandukanye y'igihugu iraba n'imigwi y'abantu bamwe bamwe berekana ko indwara y'isukari ihari kandi ku rugero runini nk'ubu ibiharuro dufise bya vuba birerekana ko ari indwara igira iz' ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi mu Burundi nyuma ya malariya n'izindi ndwara urumva ko imaze kuba indwara z'ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi ni indwara ihari hama ibiharuro dufise biva mu maraporo baha ishyirahamwe mpuzamakungu rya OMS bita amagara y'abantu urasanga bavuga yuko byababa ibice bibiri ku ijana by'abantu bari mu Burundi babagwaye diyabete mugabo nabyo nyine ni ibiharuro tuvuga tutofatira ko kubera ko ntuvuga mu gifaransa ko biri byeze n'ibintu baba bakuye mu bitaro bitandukanye cyangwa mu marugurusho aho naho burya abivuza n'abantu bake cyane uko nashaka ku isi yose iri shyirahamwe cyangwa ibyigwa tugenda turagira bigenda birakorwa mu masosiyete ajeje kwigira indwara y'isukari urabona ko umuntu umwe kuri babiri agwaye indwara mugabo atazi ko ayigwaye byumvikana ko n'ibiharuro ni bike cyane ugereranije n'ukuri uko kuri
ego tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Eustache mwiriwe neza umunywa ni iradiyo ijwi rya Amerika
mahoro
muraho Eustache
muri
hehe
nyar
akandi kazi nakawe ninde
inde ikengurukiye
ndakengurukiye duga ku ijambo ikibazo icyumviro kiri kumwe n'abaganga babiri banonosoye indwara zitandukanye umwe yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi abafasoni mu kubungabunga amagara yabo tukaba turi kumwe kandi n'ubundi muganga araba indwara zitandukanye harimo n'indwara y'isukari duga ku ijambo ikibazo icyumviro
barakumva
duga ku ijambo
ndagize akabazo katoyi
yego
ereke iyo ndwara ni indwara mbega imenyerewe cyane ukumva ibibazo yuko ari ukutamenya
indwara yihe iyo kuvuga
ya diyabete
yego
ukuta hariho n'ugusanga bayisoye kwa muganga ugasanga aho kubandanya afata imiti ugatumenga abandanije gufata za nzoga rero nagira mbate yuko bishobora kubandanya bikwega ya ngwara cyangwa ibyo hapfa bikwega n'izindi
murakoze ikibazo cyiza reka Dr. Nyandwi mubwire icyo mubwiye uyu munywa ni radiyo ijwi rya Amerika Eustache abaza niba
arakoze cyane umunywanyi Eustache kuri iki kibazo avuze iki ni ikibazo gikomeye cyane Burundi kubera ko hariho imyumvire itandukanye ariko ni kibazo kinini kubera ko hanini nti nikiva no kubagwayo bwabo ikibazo cy'ingwara gisukari ni kibazo kinini cyane kiri no vuga mu Faransa ki complexe harabuze ubumenyi ku nzego zose uhereye ku baganga kubera ko giye kuri aba baganga banonosa ibintu abaganga bakeya ubu mu gihugu ndi batatu turi batatu nabo nyine turi Bujumbura hama n'aba baganga bandi le message nariste nta bumenyi bukwiye baronka uravye amasaha biga kuri ibintu cyane na diabete ni mwanya muto ugiye mu baforoma hoho n'ibindi bintu rero ni indwara igoye bisaba ko umuntu ayigwaye yigishwa akamenya indwara afite yariyo akamenya ko ari indwara ngendanwa akamenya ibimenyetso byayo akamenya ingene abana nayo kugira ashobore kubana nayo ariyo nyene agerageza kwitunganya ibyo rero icyo twakwita mu Gifaransa éducation thérapeutique ahanini ntitangwa kubera ko hariho byinshi bisabwa hari ubumenyi budakwiye kuri benshi hama akabaho ngira ngo haba ruguru n'umwanya udakwiye ni ikibazo kinini cyane hama ni indwara igoye kwakira kuri benshi batayakira kubera bamaze kubwira indwara zo bana ubuzima bwose hama indwara isaba ibintu byinshi byo kwitondera mu bijyanye no gufungura mu bijyanye no gukurikiranwa mu bijyanye n'imiti fata buri munsi mu bijyanye no gupimwa hari abantu benshi rero bigora baca usanga bagiye kumviriza byinshi bivugwa kubera havugwa byinshi cyane bagaca bakurikira rero ibyo ugasanga kubera ko ikibazo cy'indwara cya mbere nuko ni indwara atabimenyetso byinshi umuntu aba yifise mbwata kintu kinini yumva akomeye nk'abandi agaca yibazira ngo byarahetse nacyo gituma atabananye bakurikiranwa ngo bandi agafata imiti ni ikibazo ubushikanganji nibaza ko bifite mu minwe icyo kugira sensibilisation ikwiye kandi buri munsi mu bo vyega byose no mu bagwayi
icyo ni ikibazo gihamba rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho nagushaka mbaze na Dr. Ndayizamba nawe nyene agira icyo avuze ku kukuntu amagara y'abafasoni ifashe ya raporo yashikirijwe iyo dufise mu 2017 ivuga ko mu Burundi abantu bashika amajana 58 ku bantu 100,000 bafabishwe niyo ngwa bafa bariko baravyara ikibazo cuko abavyeyi bibungenze kenshi hari gihe kenshi na kenshi basa eka bita umuremyi bariko baribaruka icyo kibazo cifashe gute mu bitaro murimwo mugereranije n'ahandi nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere n'u Burundi burimo
twebwe muri serivisi nyinshi zaha muri iki gihugu nkoramo ndetse ngaha mu kebura onzi nuko ndamaze imyaka 25 mu gusura ababyeyi batatu urumva benshi mugabo iyo habaye isanganya mvuzo haba mu gihugu cyose kandi mu ntara intara cyangwa abakomisiyo aba umugwi utawitarira icyo kibazo ukaraba igisubizo byavuye ko nige raba ko icyo kibazo kuba byerekeye mu Burundi ndabizi ko hakiri ingorane kubera mu maternité si menshi atandukanye kandi hari aho usanga imiti idakwiye novuga yuko bigoye kubwira umuntu agereranye ibintu biba hariya mu Burundi n'ibiba ngaha kubera ngaha urazi ibiti biri kizwi rwose mu gihugu cyose hata abagore 10
Muri 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 muri
muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Ni byiza cyane rwose tukumwe n'abaganga babiri mufite ikibazo mufite mu biro banonosoye ubuhinga butandukanye, hari uwitaho amagara meza y'abafasoni, hariho n'uwitaho izi ndwara, harimo indwara y'isukari diabete. Duga ku ijambo ikibazo kimwe.
Ndabara mufite abatumire bose
barakunga. Duga ku ijambo.
Gome, jewe ndafite ikibazo cyane cyane cyerekeye ku kibazo cya isukari aricyo diabete. Ndafite ikibazo ku bantu bakunze guhitanwa n'icyo niyo ndwara, na cyane cyane ruguru muri bariya bantu aho nikora babari mu ntara isa n'ititi ishikanye imbere ku kibazo cy'ubutunzi. Nashaka mbaze muganga akora akurikira hopitale, bariya bantu konze diabeti ifata nabi, ubwo abantu benshi bakunze gupfa bukwi batagwaye izo zibahitana, kuko ndiko ndarabirino uwo ifashe imufata nabi atanyarukiye kwa muganga agacagira ko yitaba Imana. Hanyuma numvise ko yavuze ati abenshi bakunze kwirukira kwa bumenyi canke bakarondera imiti isanzwe y'ikirundi ngo bifashishe. Diabeti ifata nk'ibintu by'uburozi canke ibintu bifasha umuntu nyene nk'ibintu by'imisongaho naho. Rero nkacambaza ati none ko hariho bantu aho nikora baronka uburyo gute leta yobifise ukuntu ifasha abantu badashoboye kwivuza canke bagiye kwa muganga akaba hoba hariho ukuntu bofasha kugira ngo baronke imiti, kuko diabeti ziri ubwoko bwinshi ndabiye kubombo nino bagwaye abayigwaye. Hariho abarwara indwara zo kwiteza inshinge nka kabiri ku munsi, aho abatishoboye bozironka gute n'abafata imiti y'umwanya ku mwanya ibaheranye bigenda gute? Ndaza kubaza ibindi hanyuma numvise inyishu. Murakoze.
Niwamushaka kubaza ibindi bibazo murinde ku murongo. Dr Joseph Nyandwi, utubazo tubiri twa John Ndayize.
Uyu munywanyi John Ndayizeye abagiye ibibazo bikomeye cyane, kubera ko nababwiye yuko tugitangura ko indwara y'isukari ni indwara igoye, haba mu buryo bwo kugura no mu buryo bw'amafaranga, uburyo donkere mwa finance mu Faransa. Iyi ndwara rero igituma igoye ni kubera ko ni indwara ngendano, igoye, isaba gufata umuti buri munsi utugura amafaranga, hama igasaba n'ibipimo nabyo nyine bisaba uburyo. Rero ku bantu ba ruguru si n'abaruguru gusa, abo mu gisagara hari aho bigoye. Nicyo gituma jyewe nk'umuganga ndiko ndakira umuntu ndamwakira, mugabo n'umuti ndamwandikira cyangwa n'ibipimo ndamutuma, icyo kibazo cy'uburyo cy'amikoro ni ikintu nacyo nyine turabira ko iyo tuba turavura indwara ngenda. Hama hari ikintu yavuze cy'imyumvire agereranije n'ingene indwara ifata, yibaza yuko hari abantu baba bapfa bukwi na bukwi, ikibaza ko nayo ishobora kuba irimo. Birashoboka kubera ko mu isanzwe diabete ni indwara umuntu ashobora kubana iminsi myinshi atabizi, gushikaho rero ya ngaburamubiri ya insuline igabanuka ku rugero runini cyane, n'icyo gihe rero niho haboneka ibimenyetso yaba ibyo gukoyora cyane, byo gupfa ibiro, byo kubura ingufu mu mubiri, ibyo kunyoterwa cyane, ibyo rero umuntu ashobora kubigendana ku buryo umubiri ashobora kugira icyo bita acidocetose diabetique, ni ukuvuga ko umubiri ubura isukari ugaca ukoresha ibinure kugira uronke ingufu zo kuwutunga. Ibyo binure rero hari ibintu bivamo bita acetone, ibyo biri toxique n'ubumara kuri seru, bibaye byinshi mu maraso birashobora gushikaho rero bishobora guhitana umuntu, kandi mubona yariko aratambuka ukondoraguye igihe ataronse ubufasha rero ngo aronke iyo insuline, aronke iserumu zikwiye, nicyo gihe arashobora gupfa, kandi mwabona amenga arakomeye birashika. Nama ku bantu baruguru imiti nibyo barayibura, ni ukuri ni ikintu giteye kigongwe nk'abantu bafise diabete y'ubwoko bwa mbere, icyo twita diabete de type 1, bisaba ko bahabwa insuline kubera ko umubiri wabo uba waratakaje capacity uba waratakaje uburyo bwo kwikorera insuline ubwayo. Abo bantu rero ni ikibazo kinini cyane, nicyo gituma tugiye kuraba ibyo twita experience de vie. Ni abantu bataramba na gatoya, ni abana kenshi ubona muhura ukagerageza uko ushoboye mugabo ukazorindira ko agaruka wamuhaye ugatije ugaruka imezi abiri tuje turabe mugabo ukazumva ngo yarapfuye. Ibyo rero biragoye cyane, ni ibintu biteye agahinda kubera ko niyo insuline nayo ironka nta ntuze nta kuyibika afite.
Igome tugaruka kuri mwe Dr. Ndayizamba cyane cyane ku byerekeye nk'abafasoni baza kurondera ko mubafasha kubungabunga amagara meza ugereranije imbere y'uko ikiza cya COVID-19 itangura n'ubu murabona mubandanya kuronka igipimo cy'abafasoni bakwiye hari kubaho cyaduki hari abantu benshi basa nabi bintu bakuje kwa muganga aho mukorera bifashe gute?
Ego cyane cyane mu mezi ya mbere ya y'umwaka 2020 abaza kusaba kurongera kutubafasha baragabanutse cyane rwose kubera nabujyana n'abakuru bari basabye yuko batozacane kugora kubera ibitaro byari byuzuyemo abarwaye coronavirus. Ariko n'igihe bimaze gusezura turabona ko hariho benshi bataragaruka bacitinya, hanyuma navuze yuko na abarwayi bafatanye ubwungenge bagabanutse cyane kuva n'ubuvuga ingwano ya kabiri yose iteye ntihari bwagabanuke abakenyezi bungenza ngo n'umwaka cyanke umwaka uheze. Ariko biratambitse kuza kuva muri ibici ibintu biko birasubira mu buryo.
Ikintu kimeze nk'impanuro mwaha nk'abafasoni b'abarundi bungenze nk'izihe cyane cyane abo babinuba kuca kwa muganga muri iki gihe hari intambamye zaba zihari gufata urucandago wibungenze.
Urucanco inozi urumva sico kimwe n'ibiba muri Afurika kwendo incanco zaraboneka ari nyinshi. Tuvuge nk'ibihugu byinshi cyane cyane bitunze byararekuye gucanca abakenyezi bize cyane cyane abasanzwe bafite izindi ngorane z'amagara babe nk'abagira bafite ibibazo byinshi cyangwa n'ibyo dutsenyanduye ariko nibyo abarwaye diyabete cyangwa ibyo bita hipertension bitewe n'imbanyi. Kubera itohozwa byinshi byagizwe kuretanto rukoresha ya ibibazo bita ireni mesaje ubwo hirya n'ibyo buri kwezi gukoreshwa ku bakenyezi bibungenze. Ariko ibindi cyane maze nyine zikoresha ubundi buryo nawe zitarasohora itohozwa rikwiye zoba nazo nyine ata ubumuga zitera ku bana bari mu mbanyi n'ahandi mu bihugu bya Buraya abakenyezi bibungenze ubu arari kure gucancwa kuva ku ntango y'imbanyi gushika nemewe guhenze amagabo benshi bavuga ntawe utangura atarakwiza amezi abiri. Aha muntu uze mu Bufaransa hariho abatangaye babonye umushikiranganji w'amagara w'abantu waraciye amayinga nka ntane ariko atera urucanco mugenzi we umushikiranganji witwa Olivier Gregoire ashyira imbanyi y'amezi atanu. Murumva ko bari ubwo rucanco ino baragwizige cyane n'ahandi bakiyeze amasenga naho amasohozo yabandanya kubera kikiza yuko hari desperation mu Burundi.
Kubwanyu Dr. Ndayizamba, ikintu cyo bari ngorane ni kihe mu Burundi cyane cyane eka no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho tubandanya kubona ibitigiri biri hejuru by'abafasoni bitaba umuremyi bariko baribaruka ingorane nyamukuru zihagaze hehe
ingorane nyamukuru ajya gutera imbere biragoye gutera imbere ntushobora guteza imbere urusaka rumwe izindi nsaka zidakurikiye kuko uraje njye nadukenye umuyagankuba amazi amadispensere amasantre de sante ukaraba ngena abantu badashingura neza ugasanga ngena ibirometero ari byinshi umuntu ashaka kujya gupimisha inda ugasanga imiti nk'umuntu atanditse arekaga amaraso cyane aje kwibaruka ugasanga nta maraso ashobora kumushikira n'ingoga wumve byose bisa kwiteza imbere ibindi bidakurikiye nicyo gituma benshi ndakunda kuvuga nti developumani globale n'ahandi biragoye kugira uteze imbere igisata kimwe ibindi ariko birakurikira ariko ntibibuza ko abantu babandanya biyumvira na jewe aho ngeza hari igikorwa maze ko iminsi nkora cura bangira noseleri ibyiyumviro kugira bagire mu gihugu cyanjye bateze imbere icyo kintu cy'abazengaro
yego be tuki kuri mwebwe nyine Dr. Ndayizamba ikintu kimeze nk'impanuro mu bahanga b'abapfasoni cyane cyane abaruguru aho usanga kenshi na kenshi naho bibungenze ari gake baja kwa muganga ntawe uzi ko ari ukubura amavuriro cyangwa ibitaro biri hafi akamumwubatira kugira ngo amagara yabo abandanye abameza n'ayahe eka nawe bapfasoni nyine batagiye mu ishuri cyangwa baba ahantu nka ruguru cyane rwose mu gihugu
yego ni ukuba kuba ahantu nzeye mesaje ikoreshwa n'uburyo ngendwa ku bwungu ubabwira yuko bashobora kugenda kwa muganga naho ko bari gatatu cyangwa kane gusa kugira barabe ko zigenda neza indwara yindi yiyongereyemo bakagenda gupimisha tension bakaraba ko byose bigenda neza naho bagenda gatatu gusa bashobora gutora ibintu byinshi bitaragenda nabi cyane hanyuma ikindi ni ukwiga yaba uburyo buriho bwa gufunguza abantu abantu bakuru b'amadispensere mu masantre de sante nibo bishobotse bashoboye kuronka mesaje bakamenya abagore bibungenzi bari muri iyo district bo kwideplasa nabo nyine bakabasanga imuhira kugira nk'abadashobora gushika iyo bashika kwa muganga bakaronka ubaha ibyizere
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumvirira iradiyo nk'ijwi ry'amerika isanamira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro mwisanga kirabandanya turi kumwe n'umunywanyi Flores muraho muri hega Flores
ndi mu Burundi
kandi kazi na ninde
sengimana Flores
ok murasa kibazo murafite icyumviro tugakwa ijambo
ikibazo nashaka kubaza
yego
ubu indwara ya diyabete irashobora kuba afite nk'ibimenyetso umuntu ashobora kubona akavuga ati yarayirwaye
reka tubaze muganga murakoze cyane rwose reka tugashyize muganga Joseph Nyandwi hari ibimenyetso bigaragaza umuntu atarasinzikara byerekana ko afite iyo ndwara y'isukari
murakoze umunywanyi bagira ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe ibimenyetso bya diyabete biva ubwambere ku ndwara ku bwoko bwayo hariho iyo ubwoko bwa mbere igihe umubiri utagishobora gukora insuline na ntoya muri icyo gihe hari ibimenyetso simusiga ibyo twita resinekazino ni uko ubwa mbere umuntu arata intege hama ubwa kabiri agatibiro biba bigakoroka cyane kandi afungura afise apeti akayabagakwiye cyangwa ikanarenze hama akanyotegwa cyane hama kanakoyora cyane na cyane cyane mu ijoro hariyo n'utundi tumenyetso shakuza bikubitunguzungu kumva iminyanya cyane kudakamura neza abone ibifungo mu maso nayo ku bwoko bwa kabiri diabete y'ubwoko bwa kabiri igihe iyo nkabura mubiri umuntu umubiri ubuyikora mugabo idakwiye cyangwa itakora neza mwico gihe ibimenyetso ntibikunda kugaragara iyo zakugaragara hashize igihe kinini umuntu ashobora kwibana n'imyaka itanu cyangwa irenga atabyazi nicyo gituma hari ikintu kenshi dufatira ko abakandi abantu bamenya iyo mu muryango umaze kubona umuntu arwaye indwara y'isukari ni ugufata yuko nawe ushobora kurwara nicyo gituma bisaba kwa umuntu ariko aripimisha nibura rimwe mu mezi atatu ugapimisha isukari ukamenya ingene imeze iyo ufite ibiro by'umurengera nicyo kimwe naho nyine umuntu yagerageza kuzararaba isukari nta cyaka inzuba yiyongiye yumva mu mubiri akazarabisha isukari nka mezi atatu
muri ko muvuga ko abantu bavukana cyane bo mu muryango umwe hagize umwe abagwaye isukari n'abandi boza baripimisha bashaka kukigwara naho uwo batari muri bya bintu byaba bituma iyo ndwara igurirana
ego cyane kubera ko indwara y'isukari y'ubwoko bwa kabiri na cumi cyane ni indwara y'umuryango iyo mu muryango harimo umwe yayigwaye ni ukuvuga ko mwese ako kantu kaba kajyango ryango iyo ni ukwita presentatike mu gifaransa uwigendana si bose bazoyirwara kubera hari ibindi bisaba kugira ibyuke b'indwara ariko ni byiza yuko umuntu azaragerageza akipimisha akisuzumisha kubera ko muri abyo buzima tubamo muri afurika ni ahantu dufite imihangayiko myinshi rostresi zitandukanye ni ahantu ibyo tubamo n'ibiki bigenda birahinduka nyine dufungura uno munsi birahinduka ni nacyo gituma na diyabete igenda birahinduka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Emanuela miriwe neza muri hega Emanuela
muri sudani y'amajyepfo
sudani y'amajyepfo akandi kazi na ninde
kuradusenge
ego duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turiko tuvuga ku byerekeye uburyo bwiza bwo kubungabunga amagara y'abafasoni yaba amagara y'abantu bose ku byerekeye cyane cyane indwara ya diyabete duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
jewe nagomba kubaza
ego
uburyo umuntu yokora kugira yirinde iyo ndwara y'igisukari nkabaza n'ikindi kibazo mvuga ati mbega iyo ndwara y'igisukari hariho imyaka ishobora gufatira ko umuntu cyane n'umwana mutoyi arashobora kuyivukana nibyo
murakoze ni ibyumviro byiza ibibazo byiza duga ku ijambo Dr. Joseph Nyana
kujya nabibabwiye bifana n'ubwoko bwaribwo tubihereye ku kuntu umuntu yoyikinga ubu bwoko bwa kabiri diabete sukari type 2 ni indwara umuntu ashobora gukinga cyane ku rugero runini icya mbere ni ukuraba ubwa mbere ibintu biyitera akaba ari byo umuntu yirinda icya mbere ni imibereho icyo twakwita mode of life ingene umuntu asanzwe abaho ibyo afungura ibyo anywa ingene yideplasa donc icyo bita nutrisidateur siporo akora ni ukuvuga imyimenyerezo akora ibiro byiwe uko bingana ugerageje rero ugatunganya ibyo ugafungura neza ukagira imyimenyerezo ikwiye ukegerema hama ukagira n'ibiro biringaniye n'ingene ureha ibyo birashobora gufasha kuri iki ngiyo ndwara y'ubwoko bwa kabiri mugabo indwara y'ubwoko bwa mbere yoyo nta kuntu na kumwe umuntu ashobora kuyikingira kubera ko nihinduka rero umubiri atakuntu na kumwe umuntu ashobora kuyikinga hama ku bijyanye n'imyaka nabyo nta myaka ibaho umuntu ashobora kuvuga ngo iyi ntuzokora diyabete cyangwa ntuzoyirwara umuntu ashobora kurwara diyabete akivuka iyo bita diyabete neonatal cyangwa arwara diyabete akiri umwana muto nk'uko ashobora no kuyirwara ku myaka ari yose ari umutama cyangwa umutama
Ego dekatu gaku kuri mwebwe Dr. Ndayizamba Jare mu gihe cyo muza cyane cyane kuri za bitiri twavuga byo bafasoni bitabimana bariko baribaruka ni bitigire kiri hejuru umuntu agereranije ni uko mwabivuze nko mu Faransa mu gihe cy'umwaka habonetse abantu batatu bonye nariwo bagize iryo sanganya ni benshi nkuko mwabivuze ariko ndi bake ugereranije n'abandi baba mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ubukene bw'ibikoresho byo gupima bufise uruhero hari aho twavuga nka za ecography n'ibindi bikwiragira mu ntara nka zose z'igihugu ivyo bintu ntishobora kuba bifise uruhara.
Ego birashobora kugira uruhara ngarutse kuri ivyo biharuro nanavuze ko ari abakenyezi batatu bitavye Imana mu myaka 25 mu mwaka
n'imyaka myinshi
hanyuma rero ku kuvyerekeye ibikoresho ego ivyo navuga vya telemedicine ushobora kuvura umuntu ari kure ukoresha ubuhinga bwa none birashoboka n'ibintu naburyo turiko turaronka internet na fibre optique n'ibintu bishoboka mu minsi izoza mugabo cyane cyane birazwa n'ingene umuntu ayo masipine ari organize muri district muri province ukaraba karaba ngene par exemple ibintu byose byo gufata byo kugura abagore bariko bamarako cyane baje kubyara yene umuntu ashobora kubavura ukagerageza ukabafata co kimwe muri province yose bagakoresha protocole imwe ukaraba yuko bose baronse imiti imwe baronse imwe protocole urashobora gusanga uri kubagabanya abantu bapfa. Ikindi ushobora kugira ni uko gusa ajya abantu benshi barigira mu kunenge z'abandi nk'ubu bagize bati muri chaque province reka tuvete yose duhure amezi atandatu turabe ababyeyi bitabye umuremyi ariko baribaruka baba uko bangana turabe nica bitumye bitarire hamwe urabingena ko kwirinda kubisura bikagaruka ukaraba ngena dusha dukora dukoresha iyindi bishasha ubundi buhinga bushasha iyo byose ibintu ushobora gutuma ibintu bigenda neza.
Mwavuze uruhara rw'uburyo bikorera telemere bwo guhanahana amakuru hari ikintu ku bwanyu nk'abafasoni bokora kugira ngo amagara yabo cyane cyane abafasoni yibungenze kugira ngo amagara yabo yitabweho cyane rwose abategetsi bokora iki bo ku mitumba bo mu ntara zitandukanye kuko abari mu bisagara kenshi na kenshi nk'uko mwabivuze abaganga usanga n'abahinga banonosoye ubwo buhinga bibereye mu bisagara bikomakomeye ikintu abafasoni bokora kugira ngo bitabweho amagara yabo yitabweho kurusha nk'ibihe
nambe cyose ni igifungura neza hanyuma kugabanya ibyaro urabona nk'uku wikurikiranije imbanyi ya sana n'umwaka uheze usanga amagara atoroherwa ugasanga amagara afite anini ashobora kuba ntumubyeyi yashoboye kubaka yibarutse akava amaraso menshi agasanga iyo ngorane ico usanga umubiri wiwe udashobora kumusitorokota ugasanga aciye yitaba imana no kwitaba imana naho aba akiri muto kugabanya ivyaro ufungura neza uza kwa muganga naho aba ari kure ugasuma ugenda imbanyi itaratanira kuremera naho ugenda ikimaze amezi ane ukagenda na rimwe canke gatatu ivyo vyose ni ibintu bishobora gutuma abantu bikingira ivyaduka bizoza mu mpera y'imbanyi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Deo Gracias. Muri aho Deo Gracias?
Ndabumva.
Muri hehe?
Ndi mukanze mu Burundi.
Ah kandi kazina ninde?
Niyo ngabo.
Niyo ngabo mafite ikibazo cy'umubiri ugiza ku jambo.
Bona yose cyikibazo cyariki ngara diabete.
Yego.
Ado mambaze nola se hari ibisenge kwa mu. Yirinde ngara diabete.
Hari bifungurwa umuntu ashobora kwirinda kugira ngo ntiyandure ingwara nico kibazo muri ko mwabaza
bifungurwa umuntu azara fata kugira ngo bimukingire ingwara diabete
yego me reka docteur anyandwi agira icyo bivuze ko
mu bisanzwe nta bifungurwa cyihariye bituma umuntu yirinda ingwara ya diabete kubera ko ni ingwara iva ku ingene umubiri uhinduka mu mikorere mugabo hari imfungurwa ziduze ibiro izo rero umuntu yogerageza kuzirinda izo nazo ni imfungurwa zose zongewemo isukari cyangwa ubuki imfungurwa z'ibinure byinshi hama sinzi ko yashatse kuvuga hari ibintu ino basigaye biharage banavuga ko yaba ari imiti ya diabete y'amagumbo ziza tever cyangwa iki nta mfungwa n'imwe ihari uvuga ngo ndayifata kugira ngo ngende diabete cyangwa ibyo diabete nayo ihari igihari gikomeye ni ugufungura neza hama ukagira ibiro biringaniye nk'uko ureha ntugire umubyibuho urenze cyangwa ibiro birenze hama ugakora imyimenyerezo uko bitegerezwa hama stress yoyo ibibazo byo mu buzima nushaka kubyirinda biragoye nawe siporo ifasha ariko na cyane cyane rero ugakurikirana urita amagara yawe ugapimisha
ariko hariho ibifungurwa umuntu cyanke ibintu umuntu ashobora kureka byo babyongereza diabete aho twavuga isukari tukavuga ivyamwa bisosa hari ibintu ashobora kwirinda kurya kenshi iyo afite cyane cyane nk'iyo ndwara
iyo umuntu amaze kurwara iyo ndwara ya diabete aho n'ibindi tuba turi mu bintu byo kuvura hari imfungwa nyinshi zitandukanye dushobora kubuza umuntu ubwa mbere bwo nayabwiye nicyo kintu cyose cyongewemo isukari cyangwa cyongewemo ubuki hariho ibintu birimo ibinure byinshi harimo n'ibi byinshi bavuga ngo nta sukari yongewemo hariho n'ibyo bagurisha bwa mbere ngo ni isukari y'abadiabetiki ibyo turasaba ko abyirinda ariko tugiye kuvuga ibyo gufungura tuzava dusanga to kwinjira mu bintu byinshi kubera ko nabonye ko hariho n'ababuza abantu ngo ntage biharage ngo ntage ubugari ngo ntage umuceri ntage iki kimwe twamenya iyo umuntu amaze kurwara indwara ntahinduka umubiri we ntiwahindutse ntawe uba wagiye hama ikindi nacyo hariho cya kibazo cy'imibereho cy'uburyo umuntu rero waruguru nk'umugingo ntage biharage nticwa na diabete yicwa n'inzara icyo yitwa na malnutrition kubera ko izindema mubiri poroteyine n'ahandi hariya ruguru uvuga ngo ashobora kuzikura cyangwa ashobora kuzikura ibyo rero ni ibintu tekinike tutaganira n'umurwayi umwe wese bivanye n'umwimerere cyangwa patirarite afite
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na John Ndayizeye mwiriwe neza ndabona ko mugarutse kuri niko John muraho
turaho
yego murafite ikindi kibazo icyumviro
kome akabato nari mfise nagomba ndakarabije ku bakenyezi bahitanwa n'imbanyi bariko baribaruka na cyane cyane muri kita gihugu cy'iwacu mu Burundi ubwo nibo baba bahitanwa akeshi nuko boba babura amaraso boba batakaje kuko akeshi narabyumvise mu makuru yuko abantu bahitanwa n'imbanyi kubera kubura amaraso yongera baba batakaje ko ari baruka ariko itigiri kinini ya cyane kose ku mwaka gitaye ubwoba none nk'abaganga babimenyereye hoko kuki kugira ngo amaraso mu bitaro ibaruta abapasoni nta amaraso akwire agume ahari uburyo atamupasoni yosubira guhitanwa no kubura ayo maraso kuko nk'ibihugu by'ino usanga amaraso akwiriye ntabwo barinda kuyarondeza mu bantu ariko yo tugacafise icyo kibazo huko kwiki muri leta kugira ngo ico gitigiri kije hasi. Murakoze.
Murakoze reka naho Jale ndayizamba atari muri leta naho atari mu Burundi n'umuganga icyo kibazo arashaka kutishura dore kwijamba.
Ego nazana kibuze gato y'ubwa mbere na mbere nuko abara reserve ya maraso akwiye mu bitaro byo hagati mu gihugu. Ikindi kindi dushobora kubwega burarahugwa urasha kurabira ku Rwanda. U Rwanda ruramaze imyaka rukoresha amadrone kugira rutware amaraso aho abakenewe mu bitaro biri kure cyane. Baramaze gukingira abavyeyi benshi bariko barivuka kubera ubwo buhirinka. None twebwe mu Burundi ntidushobora kuronka amadrone kandi canke nayo yobarabira. Ikibazo umuntu yokwibaza ikindi ni uko iba confiance generale parce que vyoroshe muri Afrika turakunda gufata ibintu nk'umenga niko bitura kugenda nifata genda zikomeza muri hopital centre niho nagize stage niga ubuganga muri kaminuza yo mu Burundi. Twarabuze abakenyezi benshi baje kwigaruka muri centre twabuze ambulansi kuza kuzana amaraso muri clinique Croix-Rouge yari kandi yasiriye. Ibyo rero ni ibintu biri muri kamereka tutategekanya no guhindura mandali.
Ni ukuvuga muri ko muvuga rero ko igikwiye kinini cy'abafasoni bitaba Muremyi bariko baribaruka kiva ahanini kukura amaraso nta bindi bintu byaba bitera ihuhizo.
Oya urumva ibyo nibyo bibazo byihutirwa cyane iyo umugore aje kubyara kwibaruka. Iyo atabitse kuva amaraso hari aho usanga usigaje umwanya mutoya kugira umukize. Ariko rero n'ibindi byita abakenyezi bariko baribaruka birya bya sesan biterwa n'imbanye bya diyabete bya anemi hariho ibintu byinshi bishobora gutuma noneho niwo mukenyezi yaragiye kwigaruka zasiporta neza
bishoboka.
Bituma navuze nti ajya gutera imbere bisaba guteza imbere ibintu byinshi icyarimwe noga ikintu kimwe gusa.
Yego men muri kumwe murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric muri Veneza.
Yewe
muri hega Eric
ni Bujumbura mu Burundi.
Akandi kazi na ninde
ni hori imbere
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Je nagira nshikirize imviro ku byerekeye bya diabete.
Yego
gira gasana kabazo.
Yego
turabona yuko abantu benshi kubera imiti ya diabete usanga izimbye. Abantu benshi basiyumvira gukoresha imiti y'ikirundi kandi banavuga yuko ishobora kuba igabanura iyo diabete. Ndatanga karorero nk'igiti bita umubirizi. Rero nagira mbaze mbega uwo muti ku bantu bawufata birashobora yuko uba uvura diyabete byoba ari byo canke mbega nimba ari byo hoho ko mu kuwufata umuntu atamenye ingene awufata usanga bababwira ngo ufate igikombe ugasare naho usanga ufashe mwinshi cyangwa ugasanga ufashe mukeyi tumenye amasaha uwufatira urumva umuntu awunywa uko abyiyumviriye. Aho nta ngaruka mbi byogira ku magara y'abantu.
Egome Dr Nyandwi icyo kibazo ni gwani?
Arakoze cyane Eric kuri iki kibazo bajije. Iki ni bimwe twatangura tuvuga by'imyumvire itandukanye. Mu bisanzwe iyo umuntu afite indwara ngendanwa nk'iyi usanga ari umuntu muri make agowe kubera agowe kubera imyumvire cyangwa kubera ibwaye no hino atamakura kwiye abaronka ibi by'umubiri izi hariho nibindi bavuga by'amabimyembe hariho by'amavuka bavuga ibitandukanye byagombo nta kintu na kimwe gushika ubu mu bahinga batandukanye barabije ingwara ya diabete nta kintu na kimwe cy'icyatsi cyangwa cy'uruboga cyangwa cy'umuti w'ikirundi kivura iyi ndwara indwara ni kubera ko abantu benshi ntibazi ingene ifata iyo umubiri umaze gutakaza ububasha bwo gukora insuline nta kintu na kimwe kindi umuntu yonywa ngo kize kubugarukanya kimwe gusa ikindi nacyo ndabayifata bayifata ni ukuyikwegera kubera ko ni umuti mbara umuti sinabizi ni ikintu ufata utazi urugero ufata ingene rungana kangahe ku munsi utazi ingene bikora mu mubiri ku buryo bishobora no guhinduka bikonona ibindi bikora mu mubiri nk'igitigo cyangwa amafiko jewe nanze akarorero ndaza abarwayi b'iwanje bafashe uwo muti kandi ndazi ko hari abamaze kurwara sikoze batayihorana donc amaze kurwara indwara z'igitigo kubera ibi rero kuri icyo hoye iyo si kategorike nta muti no muri kirundo hari kubura ingwara z'igitigo
inyishu itamoye ndabona hageze ko dusozera nashaka ndabasabe Dr. Gerard Ndayizamba mugire nk'ikintu mutanga kimwe nk'impanuro cyane cyane kwa fasoni bibungenze eka no ku baganga eka no kubategetsi mu Burundi kugira ngo ntihagire kuzoboneka wundi bufasoni sandaba ariko aribaruka duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose munsi bunotu
icyo do hanura nuko abantu bose abategetsi abaganga bo kwicara hamwe bakaraba ngena bashobora ku kuronka nk'izo drone zishobora gutwara amaraso hagati bajya gukingira abantu bariko baraza amaraso badashobora kuronka ambulance izana amaraso n'ingoga ibyo ni nk'ikintu gishoboka ikindi ni uko mu hôpital provincial bashobora gushyira hamwe ibintu bita protocole de prise en charge comme beaucoup de maternité aussi même dispensaire bakaraba ko abantu bose bavugwa kumwe ako bari hose
yego mwe namwe docteur Joseph Nyandwi mwatanze impanuro mu kanya gahize ariko mu kanya gatoya cyane rwose muntu tumwe mu gice muvuze ku byerekeye indwara ya diabete ukuntu abanyagihugu yirinda n'ukuntu bogabanya ubukari bwayo tuga ku ijambo
murakoze monsieur Frederic ku bijyanye na diabete mbere n'izindi ndwara zose ngendanwa icya mbere cyo byose bihera ku nyigisho icyo twakwita education nuko kuva mu ishuri kuva muhira umuntu kuva ku ndero kubyiko abantu babwiza kubigisha kwita amagara yabo ku bijyanye no gufungura ku bijyanye no gucunga ibiro ku bijyanye n'imimenyerezo ibyo rero umuntu wese yakora bizi kuva akiri muto gushika asaza icya kabiri ni ingene leta bicishe mu bushikiranganji yotunganya ibintu bijyanye no kwitaho abantu bafite izi ndwara ngendanwa kuva ku ivuriro ritoya ryitwa centre de sante cyangwa meme ku mutumba hajya mu baremesha kiyago abantu bakaronka inyigisho zikwiye kuva hajya gushika ku rwego rw'igihugu hakaba ari cyo twakwita nka point focal y'abantu barekeje kuraba aba bantu bafite indwara ngendanwa babitaho barungika bivanye icyo bita referanse umuntu wese bivanye n'icyo akeneye akaronka ubushobozi hakiri kare hama abenegihugu nabo bakita amagara yabo bagafungura neza hagira imyimenyerezo bakanigisha kumviza
ndabona akanya katujyanye ndabashimiye cyane rwose Dr. Gerard Ndayizamba ndabagushimiye nawe Dr. Gerard Ndayizamba nawe Dr. Joseph Nyandwi ndabashimiye mwese ku kanya mwatuye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika turashimiye abanywanyi bose badukiye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro turabashimiye namwe mwese mwadutera amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.